twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamirana na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tango manzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora kwisi hose twi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahaje
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo kwa gatanu igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda cararumanije imyaka 25 kimaze gitanguye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro kuva ku munsi wa mbere w'inondwi. Mwarabyumvise abatari bake barimo abayobozi b'ijwi rya Amerika ku rwego rw'umugabane wa Afrika, abatwara iki gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda, abagikoreye kigitangura mu 1996, abagiye baragiha amakuru namwe bwe mutwumviriza aragiye muragira ico muterera kuco mugona kuri no sabukuru ya 2025 nico mwiteze muri uru rugendo rundi tugiye gutangura no rugendo kandi twiteze ko tuzonatangurana. Muri sangane no munsi rero twashimye kwikorana na bamwe mu bamenyesha makuru bacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Abo murabizi ko kuva mu 2018 leta y'ico gihugu yugaye FM zacu nabo nyene bahavuye barimwa uruhusha rwo gukorana natwe. Abo twatumiriye rero kugira ngo batubwire nabo ingene twakoranye icijwi rya Amerika ryabamariye intambamyi bahuye nazo mu gihe bamaze bakorana natwe ni Jean Bosco Ndarubinze yahora adukorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi na cane cane izo mu buraruko, hamwe na Diane Ndonse we yakorera ahanini ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, hamwe no mu ntara zindi zitandukanye zirimo Bubanza, Cibitoke, Kayanza n'ahandi. Mukanya rero tutatwinjira mu kiganiro nyezina muvise ko mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahaje musangwe ikaze kandi na yubire nziza nshuti zacu.
Ijwi rya Amerika n'ibyishimo uno munsi kuba ari kwije imyaka 25 twifatanyije nawe ni yubire nziza, ni ibyishimo cyane nk'abaririnzi mu mahanga itugira ikaduha ijambo aho turi. Waba ufite ibibazo bitandukanye impunzi ibe ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije, uno munsi ni ibyishimo cyane kuba dukwije imyaka 25 tuyumva reka duselebure duselebure twese tuvuga ati yubire nziza
Diane ndonse ikaze ku juri ya Amerika twari tugukumbuye nkuko abakunzi b'ijuri ya Amerika nabo nyene dukeka ko bagukumbuye
ego mwaramutse neza Diane n'abariko baratwumviriza kandi murakoze kutwagumye ikaze ku juri ya Amerika
ego aho ibujumbura meze gutega Diane
hameze neza cyane n'ubushuhe bwinshi bwo mu kinyene
ego turi kumwe kandi mu ntara ya Kirundo n'umwisha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yadukoreye amakuru atandukanye mu Kirundo ingozi intara nyinshi zo mu gihugu cy'u Burundi mbere y'uko leta ihagarika kwamenyesha amakuru bacu badukorera Jean Bosco Ndarurinze ikaze ku juri ya Amerika inkumbu ni nkizo mbwe Diane nawe turagukumbuye kandi abakunzi b'ijuri ya Amerika barakumbuye ibiganiro byawe byiza wadu
ego ni yo ndukubaramutsa cyane Diane ndamenyesha yuko naje ndabakumbuye ariko kandi ndamenyesha yuko nyuma y'iki gihe kitari gito batanyumva ku juri ya Amerika yuko nahavuye mba ndarondera ahandi nkorera mu bindi bitandukanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko turabakumbuye cyane
ego nuko rero Diane ndonse by'umwihariko ino myaka 25 ijuri ya Amerika imaze urayivuga ku iki nk'umwe mamenyesha makuru bayikoreye igihe kitari gito ahawe tuributsa yuko uretse ibiganiro bitandukanye n'amakuru agiye gutara mu ntara mu kiganiro wanyu mu ntara wari usanzwe ukorana nayo mu bindi biganiro bitandukanye ino myaka 25 yaragiye wakoreye umwanya utari muto urivugwa ku iki
ego ijuri ya Amerika nibyo twakoranye umwanya utari muto imyaka irenga 8 mbere yuko yugagwa hano mu Burundi aho nari sanzwe ndiko ndakore ni imyaka numva imejere kuba ijwi rya Amerika ico gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda gishitse ku myaka nk'iyi cewe byarangiriye akamaro cane gukorana n'ijwi rya Amerika twakoranye ivuye mu radio ikorera ngaha mu Burundi ivora mu Kirundi no mu Gifaransa ariko ngiye mu cyumba cy'Amerika nshagora mu Kirundi gusa ni byashotse binyorohera gose gushira ingufu ku rurimi rumwe gusa kandi ari iradiyo nk'iyo hari ibintu nize cyane haba mu buryo bwo kwandika amakuru neza kwandika amakuru mu Kirundi ciza hari n'ikindi nahigiye cyane kijyanye no gukora inkuru z'umwimerere mu Kinyarwanda ndabye ko umushef yakunda kutubwira ati ziza ko dukora inkuru z'umwimerere mugashika mu gihugu hagati byarafashije cyane mu buryo bw'umwuga gutera imbere mu mwuga kukora neza no mu kungura ubwenge ingene umuntu ashaka gukora amakuru neza kuko amaradiyo nk'ayo si cyo kimwe ni radiyo ziba zisanzwe zikora ngaha mu gihugu aho inkuru igarukira ngaha mu gihugu iwacu gusa ariko ushobora gukora inkuru irenga imbibe icyo twita proximité géographique mu Gifaransa se ngeno kivuga hariho n'ikindi narose akajya ko kumenya Burundi cyane mu ntara zitandukanye kumenya abarundi ingene babayeho n'aba kurashaka kuba mu gihugu mugabo utakizi utazi nabo mu bana burya hama nk'abantu mukorana mutari ku masaha amwe akabishaho inzwi no mu Burundi akaba ari mu gatondo hiyo i Washington twe tugeze kuryama namwe mukaba mutanguye akazi n'ubundi burambe bw'akazi nari kondunguka cyane n'ubundi bituma ukora no kuri bimwe dukunze kuvuga ngo ukora kuri pression ukora wihuta biri mu byatumye ugira nabyo ari iyindi ubundi burambe bwo gutavunguka cyane
tunagushimiye no muri imyaka twakoranye neza by'umwihariko jewe ico kiganiro twaragikoranye cyane warakereguka izo nkuru witse z'umwihariko zidasa n'izindi waraduhaye nyinshi ahangira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabibutse muribuka nk'inkuru zitandukanye z'abakobwa bo ku misozi yo mu Ijenda bavuga ati umusozi wararuze ntibarongogwa imuramvya umuntu yakura amenyo ni inkuru wagenda ukumva ko wadushikiye mu ntara ikibazo c'amatongo yo gushinguramwo ababo ibubanza ni inkuru byumvikana ko wagiye aho igihugu kakimenya gusumbya tugushimire cyane rero kuri ico kuri yo ntererano yawe waterere ijuru rya Amerika mu gutuma ishika ku misozi itandukanye. Jean Bosco ndarurize ku bwawe nawe muri ijuru rya Amerika mu myaka 25 imaze harimo itari mike waterereye kugira ngo ishobore gushika aho igeze ubu. Ino sabukuru yayivuga ku iki? Ni isabukuru wakiriye gute? Mwakoranye gute n'iyo radio mutagikorana? Mugabo tukizera ko umwanya n'umwanya mushobora kongera gusura gukorana.
Ego Diane, je ubwa mbere nagira ngo mbanze nkeze radio y'ijwi rya Amerika ndaheze n'abakozi bayo muri ku TV uno munsi cyane cyane ko mwabandanije gukora naho bitagiye biroroha. Cyo rero nkuko Diane yabivuze nungukiye cyane kuri radio y'ijwi rya Amerika. Ni radio ninjiyemo mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 nza kubandanya ntakorana nayo itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu hari mu mwaka w'2019. Icyo gihe niho bashoboye leta yafashe ingingo yuko tutosubira kubandanya dukorana n'iyo radio. Ariko rero imyaka ine yagiye guhera yari yasa niyigira ihera yabuzemo nk'amezi abiri gusa. Jewe nungukiyemo byinshi kuko ubwa mbere ni radio twakoranye mu gihe kitari cyoroshye mu ntara ya Kirundo. Ibyari byoroshye hari mu Burundi bwose. Kirundo yari nzira ikiri kuira cyangwa abantu bahunga mu nyuma ibibazo biraba ibitari bike hagati y'u Burundi n'u Rwanda tugashima. Ariko uno musiko uko tubyumva bisa n'ibiriko biratora inzira nziza. Icyo gihe ntibyari byoroshye. Jewe rero icyo nahigiye ahanini navuga ko nahigiye ubumenyi budasanzwe mu kurondera amakuru inkuru zitotsoye. Ariko haba mu bihe bidasanzwe no mu bihe bigoye icyo narakibonye gose ko nagihawe n'ijwi rya Amerika. Ariko kandi ijwi rya Amerika naragiye gukora inkuru ziha ijambo abantu bose ku buryo bw'uko impande zose zishobora kumva ko zishimye ko zaronse ijambo inkuru ikaba ari inkuru yuzuye. Ibyo nibitari bike nubwo ko naronse ku ijwi rya Amerika. Ikindi noshobora kuvuga naronse ku ijwi rya Amerika nuko ijwi rya Amerika ariyo radio ya mbere mpuzamakungu yashoboye kwiyumvira kurungika abamenyeshamakuru hagati mu gihugu mu Burundi, bakabona yuko hariyo inkuru kandi zishobora kuba zogira akamaro ku rwego mpuzamakungu zivuye hagati mu banyagihugu bato bato hariya mu gihugu hagati mu Burundi. Ibyo rero byara biri mu bintu ntashobora kwibagira ku ijwi rya Amerika kuko n'akantu novuga ko ari akabijya bazanye ugereranije n'izindi radio mpuzamakungu zariko zirakorera mu Burundi. Ni byinshi cyane twavuga ku ijwi rya Amerika twahungukiye kuko uno munsi turabona ko umuntu afite ikintu yongeye ko inyuma y'imyaka twakoranye gisumba uko twari tumeze imbere.
Yaba ndarurinze yaba ndonse mwese muragarutse ku kintu twokwita ko ijwi rya Amerika ryabafashije ku bwanyu mugabo kigafasha n'ikibano. Hariho ibyo ndonse Diane waciye kunovuga ku masonga nko kuvuga ati harabayemo kumpa ingufu no kunshira kuri urwo rwego rwo kumva ko ntegereza gukora nihuta niruka amasaha samwe siki. Ariko izindi ntambamyi wahuye nazo muri umwanya mu gihe mu kiringo c'imyaka 8 irenga wamaze ku ijwi rya Amerika, intambamyi wahuye nazo ziboneka ni izahe kandose?
Hariho intambamyi mu bisanzwe ziba zivuye ku muntu kuri abasanzwe bafise bwo gushobora gukora ako kazi. Bimwe navuga ataburambe uragira cyane. Izo arizo twahuye nazo mu bijyanye n'ingene ushobora gukora amakuru, ingene ushobora gukora ndi ku rubuga kurondera amakuru. Ibyo mba ntarimenyereye cyane bana nko kwijana ku rubuga wenyine ujya muri iyo misozi kurondera amakuru ahantu ushobora gusanga n'umushoferi adashobora gushika umudereva w'imodoka yakureruye yagiye gutwaye. Usanga ugenda n'amaguru nka karorero nka barya abakobwa nk'irya nkuru y'abakobwa watwibukije mu ntara ya Bujumbura ntabwo hari imisozi igoye atamodoka kenshi zishika ku mitumba atamabarabara ashika ku mitumba n'imoto igoye kugira ngo ushobora kugenda n'amaguru. abantu re kwijana wenyene abakozi b'icyo cy'u Amerika n'ibyo ni benshi twashobye icyo cy'u Amerika cyashobye gushira abakozi batandukanye mu ntara zitandukanye ariko twese urumva ko twashobora guhamagarana ngo tujyane muri yakeshi wari jana mu ntara rero kwijana n'ibyo navuze nti uburambe ibyo umuntu aba ataramenyereye wasanzwe ukora radio y'imijana n'umukeshi bwiye ku rubuga keshi jana n'undi muntu mugenda mujyanye kurondera amakuru cyangwa n'uwo mudereva mukagenda mujyanye akagushikana kuko bari umukozi mwa muriko murakorana rero icyo ni kimwe mvuge nikumbure kiva kuri ubwo burambe ntari mfise jewe hariho n'ikindi kijyanye no gukorera muri context zitandukanye kena tangwe ijuja ntibora ikiganiro kiraca amagara y'abantu ikiganiro tujahe cyakangurwaruka kwitunganiriza ubuzi ibintu byana n'ubutunzi abantu babanye politiki sanga muhura cyane ata abantu baba donc ta dufate hari ibintu amakuru sensible n'ayandi sanga mengo nta sensible cyane hari twagendera mu ba bizatunga ari natwe kagendera mu ba jejwa magara y'abantu n'abanyagihugu so ukamengo ni bintu atakuru mengo yoba atacho agufata ko cyane mugabo inyuma n'ibi twaciyemo byo muri 2015 kuja ku rubuga kurondera amakuru nk'ajyanye na politiki nk'ajyanye n'ibyo bya ekonomi rimwe narigeze kugira amakuru ajyanye n'ingingo leta yari yafashe ko abagabo badakwiye kurongora abagore umugore arenguke kubera igihe twaciyemo nicyo kigatanga inkuru ibaye sensible umuntu ari ku rubuga akagucakira uri kubikora atabinyura dufitiye cyangwa kubera adashaka kumbure gukorera aho hantu donc igihe rero twaciyemo nabyo ibindi byatumye umuntu aronka indi experience ari ubundi burambe bwo gukora umwuga neza bwo kumenya ingene avugisha abantu bwo kumenya ingene ahonyora ku rubuga iyo agiye gutora amakuru kandi akaza yazanye kandi akabana amahoro n'abo agiye gutora kw'amakuru ku buryo bategereza gutahura yuko ari inyungu yabo atari inyungu iradiyo iri kurakorera imbere ya byose mbwa nari inyungu yabo kuko iradiyo iba ikorera abanyagihugu kugira ngo ushobore gusanga n'abantu benshi bashobore kubatahuza n'ubundi burambe bundi nk'aho harabayeho ibibazo nibyo cyane rwose ndibuka nk'inkuru nigeze kujya gukora ibubanza hateye inzara ntibyari byoroshye kuvuga nk'ibintu by'inzara mu gihugu bariko barakubuza kandi abantu bariko barapfa utegereza kubivuga ibibazo n'ibishika kubera igihugu ibihe kiba kirimwo ubwabo bitabuza yuko umumenyeshamakuru utegerezwa gukora kandi inkuru ukayikora neza kandi nabo uyikorera nabo bagashima kuko nazivye ko yagarutse bikantabara mu nyuma ngiye gukorera ibubanza akavuga ati umuntu yaradufashije kuri iyi nkuru ikiganiro wo muri komine abanza avuga ati ni ukuri Diane ntimufate ngaha ntacyo mufatira uyu muntu akora neza amazi twadutabaye ngaha imfashanyo zikaza
uze nko kuri icyo kibazo cyo kuvuga ko ushobora kujya nko mu ntara ukahagirira ibibazo amenyeshamakuru sinzi uhora avuga ati kugira umenye umenyeshamakuru ubona ahantu ariko haraka umucanga abinjira abasohoka biruka ntibaba ari abamenyeshamakuru mugabo bariko barinjira indani aho hari umucanga wabo aba ari abamenyeshamakuru bakabafata nk'abasazi rimwe na rimwe wibaze yuko izo icyo no kwita risk uko gufata ubuzima bwawe ukabushira mu sino mu kaga ariko nibanga mwemeye nibanga twemeye wibaza yuko iyo risk igana iyo ukorera iradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika kuko mwabivuze ko ari radiyo ishwa kure yambuka imipaka niyo uri gukorera iradiyo sindayiti isanzwe ariko iradiyo isanzwe ikorera mu gihugu gusa hagati wibaza yuko hariho ikiza kiyongera muri uko kuba muri risk muri ko iyo ukorera amaradiyo nk'aya
ikiyongera ko nuko kumbure iradiyo nayo igutera intege igutera intege mu buryo bwo gushikira kuko umumenyeshamakuru ntushobora gushika nawe nyine kwerekana icyo abandi batashoboye kubona gutanga umuco kubye abantu badafise ko umuco icyongera ko kumbure ni cyo cyuko iradio ijwi rya Amerika riri mu byantera intege yo kuvuga ati ishikayo ishikayo turi kumwe inkuru niyo kamuri ko murakorana ukagenda ufise intumbero y'inkuru uri kurakora kumva yuko inkuru atariyo ushikiye ko y'umuntu uwo ari we wese umva yashikiye ko ngo yagire ngaho hafi mugabo utegerezwa gushika muri uwo mucanwa nyine batategerezwa kubwira ngo umucanwa uri kuriya kariya ama ngo ucuvuga ngo uri kuriya aho gutegereza abo ari nk'abakwereka inzira yuguca ushika aho umucanwa uri kuraka neza wowe nawe ukawibonera ukavuga ingene uri kuraka n'ingene wozima n'uwo wuzimye uwo ariwe kuko nicyo kiba gikenewe
yego
rero ikiyongera ko nuko gusunika nuko kuba muri kumwe nuko gutera intege kumbure amaradiyo amwe amwe ayo ngaha bishika ugasanga hari ibitakozwe mugabo nabyo nyine bivana n'ibihe bya bihe nyine tuvuga context y'igihugu kiba kirimo
yego aha nkabumva ijwi rya Amerika baba abashaka kuza bayikoramo muri kazoza cyangwa iki sinamubwiye murabizi yuko bwo kugira inkuru irengane bica mu bintu byinshi cyane urarungika mu itera akabanza avuga ati
yego
ncangira ibi ariko byose biza nkumenyesha amakuru
yego
yego
zamuzirafasha cyane
ego Jean Bosco ndarurinze ku ruhande rwawe nawe intambamyi wahuye mu mwuga w'itangazamakuru nk'umwe mu bakoreje ujya Amerika iradiyo mpuzamakungu ariko waranakoreye n'amaradiyo ngaho mu gihugu ariko ubifate ku ijwi rya Amerika intambamyi ya mukuru wahuye muri iyo myaka mwamaranye n'inza
Diane intambamyi urumva ko nawe zitari kubura bana je nayo nkorera mu karere kuburaruko akarere kari hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda intambamyi ntizabura urabona ko uri kurakora inkuru z'ibihe biheze byari ko birabico gihe hari abasanga utabitahura gutya umwe akabitahura gutya ubundi akabitahura ukundi ugasanga rimwe na rimwe inkuru iyo ugiye kuyirondera ntushoboye gushikayo ukabona ko icyo twita l'espace médiatique ukabona ko iriveruye ukabona ko hugaye ariko ukarindira no munsi bikanga ejo ugasubira ariko umaze kuzana inkuru washyize ukayizana ukayishikana abayumvije ukumva barayishima ni hamwe nakubwira nti ejo rya Amerika ryaranyigishije gukora mu bihe bisanzwe n'ibihe bigoye aha ndibuka n'umunsi narigeze kujya gukorera ahantu icyo gihe hari nuvuga abantu bari ko barahunguka ariko nyuma y'amatora gato bamwe barahunga ariko nyuma y'amatora gato haraboneka abandi bahunguka ndashyika najya kuraba yuko ku mupaka uko bari ko barabivuga ariko asanga hari abantu bunga hafi bazakirinda bari ko baragaruka bari bahunguye hafi mugabo bavuga bati turaya amatora imwe igenda cyo tugaruka n'abandi mugabo bagenda icyo gihe inkuru naragiye kuyirondera ariko gushika aho hantu ntibyoroshye mvuye n'abandi ko ndavuga ibyo twabonye hariho abari ko barahunga bavuze bati ari karabeshi uwo muntu ariko aravuga iyo si wabo ndi tuzi avuga ko abantu bari ko barataha urumva ibyo byose wasanga impande uruhande rugasanga umwanya umwe bagutahura ubundi mwanya ugasanga ntirukumva byari ibihe bitoroshye nkibuka n'undi munsi niba nagiye gukorera hari Ingozi ku mutumba wa Sabanegwa icyo gihe hari umutumba usanzwe uno munsi uriko amatati n'ubu ntaramenya ko iyo ari adadanuka hari habaye ikibazo hari umurundi yubatse ko abasirikare mu Rwanda barabusambura mugabo ugenda avuga nti hari ahantu ndashyika nje kuvugana n'abantu bariho icyo gihe ndazi yuko abanyagihugu banje bukije ubwato baranshikanye umugabo bo bari bafite ubwoba ubundi bw'uko nashyitse ntarabaza n'umuntu n'umwe batangura kugira ngo ningaruke nurire ubwato babwira nti nimugende simvayo icyanjyanye yo nagikoze ibyo byose rero byari ibihe bitoroshye umuntu yagiye arakorera ariko nibagiye yuko yanigira muravyibuka yuko hariho gihe cy'amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyiza shingiro naho nyene twigeze guhura n'ibibazo ariko icyo gihe ndashima cyane ko umugore w'igihugu ugejwe itangazamakuru wabyifashemo neza cyane urabona yuko ibyo nawe ko ndakora byari ibintu bihuye n'amategeko uradusubiza ku kivi nukuri ni umwuga utoroshye bisaba yuko ubwa mbere ugira umutima utekanye bidafite umutima utekanye kugira bigoye hanyuma ukumva yuko ibyo dikurakora bikurimo afara ibintu urinda kurondeza kumva ko harimo no kuyitanga kandi bitangira inyungu z'abantu bakeneye amakuru kandi amakuru ameze neza
ego hanyuma ijwi rya Amerika ni radio mpuzamakungu itashumvikana mu Burundi ku mirongo ya FM abarundi transiko ni bari mu bantu bakoresha za FM cyane gose buturi kuri shortwave ariko tugarutse tugashira uwo mwuga mu bamenyesha makuru bacu bagenzi bacu bakora amaradiyo yaba ayigenga yaba yegukira igihugu ibinyamakuru byandika bicisha kuri televiziyo bicisha kuri radiyo Diane kubwawe hari ico ijwi rya Amerika kibera karuriro mu bindi bitangazamakuru mubona ngaho kuruga
ubuye ijwi rya Amerika ritakiriko riravuga ritagisamirana cyane ku mirongo ya FM ubundi hari abafise uburyo amikoro y'amayinite bashaka kuronka ingene barishikira baciye ku buhinga bwa none ariko ubu ritagisamirana bavuga yuko hari icatakaye n'ibyo kubera yuko benshi nyine bashobora kuba batarishikiye ariko kandi hari ubunyamwuga bwacu nabwo burafise icyo bwaterereye kumbure mu bisata by'abandi bamenyeshamakuru bandi ngira kumbure basanga mvuze ku giti canje no ku bandi kuko hari abandi basanzwe bari mu bisanzwe hari abandi basanzwe bakora mu bindi bimenyeshamakuru abo barabandanije babikoramo hari n'abandi baciye baja kubikoreramo ni kuvuga ubumenyi bari basanzwe bafise bw'ico rya Amerika bw'abaronkeje bugoye natangwe ntanga ko akarorero k'icyo cyewe ryamaze ugiye gukorera mu kindi kimenyeshamakuru uca ubukoresha bashaka bwungukiramo bashaka buronkeraho hariho no kuba no gutanga ama inyigisho ku bamenyesha makuru ukisanga nk'ubuye nka hari abaguhamagaye ati ngo uje kutwigishiriza iki kintu nk'amanywa kwigisha nta reportage kubera bazi ko usanzwe uyizi wayikoze bakumva ibyo wakoze bakagutuma ko ati uje kukwigisha abantu bamenyesha makuru ni kuvuga ko umva ijwi rya Amerika ryaterereye mu buryo bwinshi mu buryo bwo kungura ubumenyi abamenyeshamakuru ngaha mu Burundi umva bica biterera ibimenyeshamakuru byo ngaha iwacu yego sinzi ko ushoboye kugusha ku kibazo neza
uratishuye neza tuvugana n'umenyeshamakuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda dukorera za videwo Mico Myiza kare yatubwiye ati hariho nk'amenyeshamakuru abanyeshuri bahisemo kuja mu mashuri atandukanye yitangazamakuru kugira ngo kubera ko bumvise ijwi rya Amerika bakabugatereka tuje kubyiga tube ko tuzoronka amahirwe yo gukorana n'iyo radiyo Jean Bosco Ndarurinze aho uca mu ntara zitandukanye haba ubu utagikorana n'ijwi rya Amerika ibyo byo byose izina ryawe riracahari bavuga ati Jean Bosco ijwi rya Amerika haba kera wakorana naho hari ico wabona ubunyamwuga bw'ijwi rya Amerika bwasize nk'inyota mu bakubona mu bumva ibiganiro byacu bavuga ati ino radiyo tuyibona nk'icitegerereze cacu
ego cyane Diane uno munsi aho mba ndiko ndaca aho tuvugana hariho umuvugana n'uvuganye iminota ibiri wamwibwira akavuga ati jozine ndariza ahantu mugabo umuntu nkawe narinzi uvuze akavuga ati jozwi ndariza ahantu mugabo ntaho sinarinda kuzi kubona yuko igihe umuntu yamaze ariko barakorana n'ijwi rya Amerika hari ikintu inyota ryasize mu bayumvirije ariko rero jewe nuvuga ko iyo nyota si nini cyane aho mperereye kuko no munsi ku mupaka iradiyo y'ijwi rya Amerika nubu barambwira ko bayumva bakambwira yuko ngo ntibakinyumva harabatanazi yuko ntagikora bambwira ngo mbe kudaheruka kuvuga ariko usindiye mu zindi ntara zo hagati urumva yuko akanyota karahari amakuru akavuga ati turakumbuye amajwi y'abadiyane turakumbuye amajwi y'aba Diane ni hadu Diane ndose turakumbuye hariho tumwe tumwe sanga umenyesha makuru afite yisangije avuga ati kamirindi turamukumbuye akantu yisangije ariko aravuga amakuru cyanke Egenie Chetienne umwe wese akavuga izina ryiwe n'akantu kakagoboranya akoresha yisangije yo agira ashikiriza amakuru rero urumva yuko hariho inyota irahari cyane mu bakunzi b'ijwi rya Amerika batakinze no munsi ariko kubasoma abasoma amakuru turayabona ukuri kwame kandi turabona yuko amakuru yiyongereye cyane ku rubuga ngurukana bumenyi umuntu ashobora kuyaronka byoroshye ariko kubasanzwe bumviriza mwazi ko mu Burundi ni igihugu ahanini icyo two kwita guhanahana amakuru biciye mu kuvuga biracyari imbere abo rero baracyari benshi bafite iyo nyota
yego tubandanije muri iyo nzira nyine yo kuvuga ikintu ijwi rya Amerika ryamaze mu babumva aho mugenderaho mucaho mwakoreye abo mwavuganye Diane Ndonse uno mwuga wacu ni umwuga udashobora gukora mu mutwe wawe hatari ikintu kikuriye uvuga ati yo ngira gutya canke ngenza gutya haico nawe uri gushobora kuba nakize canke ukishimira ukavuga ati naragikejeje mu myaka yose umunani wakoranye n'ijwi rya Amerika niza inkuru wakoze zikagira ico zihindura mu kibano wenye n'ukicara ukavuga ati aragafana reka ndakihe hari ubuzima bw'umuntu narukoye canke hari byinshi nahinduye mu kibano
oh hariho inkuru numva ntazibagira ijya nkuru ibubanza kijya gihe abanyagihugu bariko baricwa n'inzara inzara yari ibishe jewe nkigenda gukora inkuru sinari njyanywe n'iyo nkuru kuko ntari nari nzi niyo makuru ushika ku rubuga mugahurira nangiye kuraba umwana bavuze yishwe n'inzara ngo kuri komine bubanza byari byaciye mu kinyamakuru cya kimwe cya leta mugabo nta byemezo byari bihari tuba tugiye kuraba neza nagiye kuraba yuko ari byo muri imwe mu makuru muri rubrique y'amakuru yo guhinyuza yo gutanga umuco ku makuru aca ku ma réseaux sociaux bacambwira ati ahubwo hari hahandi hantu twumvise abantu bashobora kuba barenzemo inzara nca ndashikayo nsanga abantu 12 baramaze gupfa mu ndwi zibiri byari ibintumva bidasanzwe ngaha mu Burundi tutamenyere rero kuba nakoze iyo nkuru amaradiyo menshi presque nka yose asanzwe yitaho Uburundi yabayo ngaha mu Burundi cyanke hanze yarandonde anzaza iki aho hantu hariho kugira ngo nabo bahashike irabi nkuru nini cyane barayikorera ko ku buryo haberetse imfashanyo nyinshi cyane aho ibubanza kubera iyo nkuru yatangiye guca ku ijwi rya Amerika nari nagiye gukora icyo ni ikintu numva ntazibagira kuko nazi yuko kugira ngo ishobore no kugira nahetse kuyikora saa 12 zibura iminota 10 gutyo amakuru avuga saa 12 mvuye ibubanza guverinera kugira ngo ampe ijwi ryiwe nawe ndamusanze nawe Bujumbura nawe nyine ayimpera mu modoka umva inkuru nk'iyo sinashobora professionnel ntiyari gushobora kuvuga ngo tuvuge ko hari amapfa ariko aratera abantu atamu autorite yabivuze ata leta ata confirmation ya leta yaboneka abantu batagira icyo bahambamo abantu bahamba mu miryango bari bamerewe nabi cyane rero barose ifasha gutyo nkabona bariko barakira nkabona abantu babitayeho amasengero ifashanyo zitandukanye narumvise ikintu ntazibagira kandi byarampaye kuvuza ukuba mu banyagihugu cyane kubashikira kuko utabashikire ntumenye ugira ibibazo sinaruma bafise numva ari hafi yabo biramugora yego iyo ni imwe mbere hariho n'izindi ndazi ko n'ibintu bijyanye n'ubuzu bwa sugumwe bwo ku mashuri bubanza ndazi ko nka Banque Mondiale yigeze kugira ndavuga ibubanza cyane kuko iri mu ntara nakoreramo cyane yigeze kujya kuvuga ko hake n'ubuzu bwa sugumwe Banque Mondiale ikiragira hariho proje bari bafise ikiragendera irabwubaka bacambwira ati ujya ijya nkuru yawe barayumvise baca baragenda barabwubaka umva ni bikubura ubwo icyo kibazo ubwo nyine hari ibintu nshya nibuka ubwo nyine mugabo hariyo n'ibindi byinshi umuntu atakoreye ko hari ibyo tutamenya ariko ababijejwe tuba twavuze bakaca babikorera ko bakabitorera inyishu yego
hanyuma nawe ga Jean Bosco ndarurinze ku ruhande rwawe inkuru uvuga ati ino nimba narayigeze karagize byinshi hindura zaba zibiri zaba zitatu uvuga ati sindota ndazibagira ni nako gashumenyesha amakuru yagiye kuri mikoro wenyine yihubwiwe akavuga ati nagize icyo mpindura niyahe kubwawe
ego Diane ubwa mbere agashimwe wiha nako nyine kuko nta kandi wuzeye uri kurakora nk'ubuzeye ngo bagushime cyangwa bagire iki uri kukora nyine kugira ngo ubone ko hari ikintu ugikoze ntibigende imfagusa nibuka cyane kandi nakoze iragira ingaruka nziza inkuru y'abantu bari bapfunzwe bafite dosiye bagezwa ko bashaka guhungabanya umutekano muke bateye umutekano muke hanyuma bari bafungiwe mu mabohero atandukanye ariko rero icyo gihe hageze ko baburana ko bari basangiye dosiye bikaca byanga iyo nkuru narayikoze ariko rero nabonye ko ubutungane bwahavuye bubifata mu minwe rahava barabegereza barabashyira mu ibohero rimwe aho bashobora kuburana hageze bakaburana urubanza rwabo rurabandanye hama ruratera imbere mu gihe rwari rumaze hafi umwaka urenga hafi ibiri tutari kuratera imbere icyo ndakishimira cyane uno munsi hari n'indi nkuno kuvuga ko nakoze kandi icyo gihe iragira akamaro abanyagihugu kubera basanzwe bamenyereye ko natwe dufise umumenyeshamakuru afise icya Maria abanyagihugu ndibuka hariho umwaka w'2016 n'indwi gutyo oya harigeze gutera izuba n'inzara itari nke mu Kirundo icyo gihe hari abatware bampamagaye ndajya kuraba uko ibintu bimeze hanyuma ndabishyikirije n'abatware mu ntara barabyemeza icyo gihe uko byake bibandaye nuko icyo gihe amashyirahamwe yaciye amashyirahamwe atabara yaciye ashikari menshi aragaburira abanyagihugu ndetse icyo gihe umuntu wa mbere yahashyitse aho hantu yibuka ko ari nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarahashyitse aragarukira ku banyagihugu ndetse ari n'abemera yuko inzara barimwo bagiye kubazanira ibifungurwa kandi ibyo byaciye biba ibyo narabyishimiye cyane rwose ko iyo utabarije abantu ukabona ko bikunze icyo gihe nukuri naranezerewe cyane rwose
icyo nakongera ko hari umukenyezi inkuru nigeze gukora iyo umukenyezi yatwara imodoka zunguruza abantu ibarabajya Bujumbura bubanza umukenyezi yari nk'imboneka rimwe ni ibintu tutamenyereye abakenyezi baja muri ako kazi ko gukora akazi ko kunguruza abantu iyo nkuru yaciye no ku ma reseaux sociaux cyane kubera hariho yari video yo ku iradi mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu barandondeye barayikoreshamwo muri mu byo bariko barategura kugira ngo irya tariki y'umunani ukwezi kwa gatatu umunsi wahariwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi barandondeye sinzi icyo bagomba gushikako mugabo naciye nsanga uwo mukenyezi yarandondeye ati warakoze cyane burya ndi mu bantu barose agashimwe mu bakenyezi kuri iyo tariki y'umunani z'ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe yakamushikirije acandurikira amafoto twakoze cyane arananumira mu ntara ya Bubanza ubuye tutanagikora arandumira ngo barashyitse ngo umunsi mukuru n'abashoferi bose b'i Bubanza ngo rero mwisibe urye mutumire nanjye ngo yatumiye kuko n'umukenyezi w'umupfakazi ambwira ati jewe nanjye umugabo wanjye tuba twajyanye ati kuko ndazuzana nawe ubakanye tugiye ntumiye wewe ati kandi baraguha ijambo yamwicaritse n'imbere asarama n'ijambo ati icyo ushikirije navuze ko umumenyesha amakuru yagize icamara ngaha yagize icamarira ibyo byose rero ni kubw'ijwi rya Amerika nanjye ngaruka nkaca ndagishimira kandi nongera ndabashimira ko nahashyitse kubw'ijwi rya Amerika umwe Bosco yavuga ati ijwi rya Amerika ryashoboye gushika mu banyagihugu cyane
ni ibintu biryoshye cyane Baden Powell yashinze umuhari w'abascouts niwe yavuze ati tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé nibaza yuko nibyo mubamwe ko murakora ku mamikoro yanyu mubirazi turiko turasa nk'abasozi b'icyo kiganiro cyacu uno munsi mugabo ivyo biraryoshe mwarakoze ibitandukanye hari ibyatubabaje hari ibyatubabaje umwese ugafite kiwe mwabigarutse ko mukeuke ayo icyo mutagarutse ko ashaka ko mugaruka ko kubona mutakivugira ku ijwi rya Amerika Diane birababaje icyo gihe cyose kirenganye mutagitagutanga gukora nuko mwakoze cocu mukibayemo gute ntamenyese amakuru
birababaje cyane nyine ibintu bitoroshe kwakira muntango bizari byoroshye kwakira ko ubyuka watonze kugira ngo ukore inkuru wakoze saa sita bagashaka gutangariza yuko ataburenganzira ugifise bwo gutanga amakuru hamwe wibaza uti inkuru ndayivuga sindayivuga kuko inyuma y'itangazo kirazira ntawusubira ntimurekuriwe gusubira gutanga amakuru rero ni ukuvuga ngo inkuru nakoze ndayitanga cyangwa sindayitanga by'ukuri je narumvise umengo hari ahantu umengo umengo natwe ubwenegihugu numvise umengo hari ukuntu natwe ubwenegihugu umengo ndi umunyamahanga kuko igihugu cyawe ikintu kikuguye ko gutyo uri mu gihugu cyawe ntibyoroshye umengo hari ibyo uraba ijwi rya Amerika nk'ijwi rya Amerika mugabe ntibirabe jyewe nk'umumenyesha makuru basi je nk'umumenyesha makuru bakagira inyene banyiyumvira icyo rero kiri mu byambabaje mugabo navuze ni mu ntango ubuye umuntu aca atinda akamenyera ugakora umwuga ugakorana n'abandi umwuga ukawuterera mu bundi buryo navuze nko gutanga ubumenyi ku bandi bamenyeshamakuru ibyo usanzwe ufise gukorera n'ibindi bimenyeshamakuru naho bitagushikana jewe by'ukuri abandi novuga twakoranye nabo turiko turakorana ntibashikana neza aho ijwi rya Amerika ryashikanye ntibansunika ngo nshikire abanyagihugu izo nshuti zanjye z'abanyagihugu zo mu mitumba zo mu misozi kure aho amaradiyo menshi adashika kuko hari ibyegeranyo byinshi sense ihora itanga cyerekana ingene abamenyeshamakuru bagarukira ku ma province cyangwa ukumirwa mikuru y'intara mugaba ndashikira cyane abanyagihugu baba bari kure mu misozi bitandukanye kandi zumvikana hamwe zumvikana bavuze nko ku bijyanye n'uburyo wumva uca wumva umengo zirumvikana rero ijwi rya Amerika aho niho rero mpa numva mfise akababaro nkumva ndanabakumbuye nkumva n'inyota y'umwuga nkumva umengo naho ndawukora sinziko ndawukora mu buryo bukwiye ariko nk'umumenyeshamakuru birumvikana nyine ko hari umuntu aca asubira akarondera iyo nabyuka kugira ngo aronke ingene ashobora kubashikira yego
n'umwuga uburera cyane rwose kuboreza ababyumva barabyumva iyo wawukoze biragoye kuheba usanga bivuna kuheba yego mugabo reka twizere yuko buzoca bukebuke ibibazo bikagenda birakemuka Jean Bosco Ndarurenze nawe rero imvune kuba utagikorana n'ijwi rya Amerika bitera haba kuri wowe bwite haba mu kibano niya
uko Diane yabivuze umunsi wa mbere batubwira bati ntusubiye gukorana n'ijwi rya Amerika ntibyari byoroshye ndabizi watanze agapropozisiyon ugahava ukora ukayikora ukava kuri pere ugashika ukazibona urwandiko ngo birahagaze n'ibintu bitari byoroshye kwakira nibyo imiti yakurikiye ntiyoroshye byaragoranye cyane kubyumva no kubitahura ariko nkuko nabikubwiye Diane uno munsi ndiko ndagerageza n'uwamaze kubyakira kuko n'uwamaze gufata ubundi murongo utandukanye no kumenyesha amakuru ariko ntibishobora kuvamo usanga aho uri hose icyo umugabo kumenyesha amakuru agusigiyemo urakigumana kandi usanga bice bikorohera no mu bundi buzi bwose ubwiyemo waraciye mu mwuga wo kumenyesha amakuru birakorohera cyane birakorohera kubana n'abantu birakorohera kumva icyo abantu bifuza ukamenya icyo uyifuza n'icyo uyifuza cyiza cyane kimbwa ukamenya ingene wewe ushobora gutera umuti ibibazo byose uba urimo icyo rero ndagishima cyane nkabishima ko nakironse cyane ku mwihariko tumaze gushika mu ijwi rya Amerika rero cyane wifuriza uno munsi abari ko barakorana n'ijwi rya Amerika nuko nabifuriza yuko bororanirwa mu mwuga wabo ama nkakenguruka cyane rwose ubumenyi nakuye kuko uno munsi aho ndi ndashima ko buri ko buramfasha rwose
Ego aho ni ku ruhande rwa kwijuru rya Amerika barikora akorana nayo hamakuri batoyi bawe mu byo nubwo batuba mu myaka mu byo kumenyesha amakuru bifuza kwinjira muri no mwuga witangaza makuru ku rwego mpuzamakungu ubutumwa ubagenera muri no sabukuru ya 2025 ijuru rya Amerika irakaho irahimbaza n'ubwahega Jean Bosco
ubutumwa no bagenera bwa mbere n'ugukora kugira ngo ushobore kuba umumenyesha makuru mpuzamakungu birasaba ingufu bigasaba kuyitanga ndibuka ko je natangiye gukora nkoreje ijwi rya Amerika baramenyesha makuru bake bashobora kurungika inkuru rya twokwita papier arobe irimo amajwi y'abanyagihugu bari ku rubuga bari bake cyane kandi byari ibintu byoroshye ugasanga umuntu yagize iyo initiative yo kuvyiga no munsi rero umwuga wo kumenyesha makuru ubandanye utera imbere no munsi uwo bari kariga kumenyesha makuru mu Burundi adashobora kwiga ingene yakoresha icyo kwita amarezo sosiyo ntushobore kumenya ingene uyexfuata uri kurasigwa byogorana ingene uhava utera imbere cyane gose rero ndasaba abato yabanje bo ariko baragerageza kuduga mu mwuga wo kumenyesha makuru no munsi bagerageze bitwararike bashyiremo ingufu bakore umwuga usaba gukora ugasaba kwitanga ugasaba gushyiramo ubumenyi kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo ushobore gushika ku rwego mpuzamakungu
hanyuma impande zose ku ijwi rya Amerika ubuyobozi bwabo hamwe n'ubuyobozi bwo mu Burundi kuko ni simwebwe si twe bwamenyesha makuru ni bavuga ko ari ijwi rya Amerika na leta y'Uburundi muri rusange kugira ngo hamwumvikano musubire ku mirimo nimba muzodukundira hoko gwiki kuri izo mpande zibiri kugira ngo amajwi yanyu dushobore kuyumva musubire mu ntara musubire mukore dusubire kuba nka mbere
ego Diane nubwo tutoza nkuko mubidusabye babidusabye ati be mwoza nibaza yuko ikintu twosaba uno munsi ahanini umuntu wa mbere ahomba nujya twumviriza njye yumviriza inkuru z'ijwi rya Amerika rero uburongozi bw'ijwi rya Amerika gukora ibishoboka byose ko leta yuguruye cyane tubona ko yuguruye ibiganiro imbere ikaba yaranasabye ko bavuga kugira ngo amaradiyo yuga yasubire yugurure woja ku kivi bakavugana na leta bakavugana n'urwego rugezweho gucungera amakuru kugira ngo barabe yuko bose bakugurura abanyagihugu bari banyotewe ibiganiro by'ijwi rya Amerika basubire kubaha ako kajya kumva ibyo biganiro banyotewe
hama ku ruhande rwa leta nayo kuko rega hari igihe leta ivuga ati turuguruye mu ugasanga nta byo nzi biri mu buyobozi ijwi rya Amerika jewe sije ndayivugira ugasanga hariho nk'intambamye zihari irazishobora kuvuga ati sishobora gukorera muri bino bi sishobora gukorera muri ibi bintu kuko umwuga ni ikintu gikomeye ku ruhande rwa leta naho
twe tubaza ko leta ni umubyeyi wa bose leta irinze yungura ikavuga ati turuguruye abamenyesha makuru nibakore nibaza yuko bayuguruye kugira ngo abamenyesha makuru abandanye bakora bakurikije kujya byanditse akarangamutima kabo akarangamutima kagenda umwuga wo kumenyesha makuru gakurikije kandi n'umumenyesha makuru nawe nyine afise uburenganzira bwo gushikira amakuru ayayo yose kugira ngo umunyagihugu ayakeneye ayaronke uko aboneka nibaza yuko irinze yugurura izo bayuguruye nyine niko tuvyifuza kandi ko twebwe abanywanyi biradiye niko tuvyifuza kandi tukizera yuko ariko tuheza bikagenda
ego
ahanini nibaza ko leta irinze yugurura iyo bayuguruye niko je ndabibona
ego Jean Bosco ndabinzira koze cyane Diane Ndonse ukibazo ni twatundi ubutumwa ku bagikura mu mwuga cyangwa abawusanzemo bifuza kuja ku rwego mpuzamakungu hanyuma rero ubutumwa kuri bagenzi bawe mukorana mwakoranye ku ijwi rya Amerika mukorana mu bitandukanye ngaha mu Burundi hamwe rero n'ubutumwa ku bategetsi n'indongozi z'ijwi rya Amerika muri kino gihe turiko duhimbaza imyaka 25 kino gisata kimaze kivutse
aba bakiriko barakora umwuga bariko barashaka gutera imbere mu mwuga kuko hateza kuba mwo gushaka abashaka gutera imbere mu mwuga ni byiza ko bumva ko batoguma bakora amakuru asamiranira mu mutungi gusa kumaradio ngaha mu Burundi gusa kuko hari ico umumenyesha makuru yunguka cyane akoranye n'abandi haba abo bakorana cyane iyo radio urubuga ikorera ko hacyo ayungukamo cyane rero birasaba yuko nkuko mugenzanje yavuze akora yitanga ataravye agakora ahari karakora no musakakora ataravye ico ari karunguka ubunyene kijanye n'amafaranga ataravye ko agashahara ko mu mamesha makuru atari kanini cyane gose katabamara ubukene cyane ariko batoca baja batokwitanga mu buryo batoca batotwagwa n'ibindi byinshi mugabo umuntu akashira ingufu kuri icyo kuri umwuga kuko umwuga uratunga umuntu kandi ukamutungisha ndi rero asanzaje ingufu ziwe aburi kimutunga neza kuko umuga ntaba ufise ubu niyo ngorane jewe mbona cyane mu bamenyesha makuru numva ariko kamuno batera kugira ngo bashire ingufu bayinvestise bashire umutahe ingufu zabo umutahe wabo nizo ngufu bashira mu mwuga ego hama ikindi nacyo nuko kuko dukorana kuri Sisi kumabuza kuri mihebwe cyane kuko twagisanzwe dukorana ngaha mu Burundi
abo mukorana ntugikorana n'ijwi rya Amerika kuri kino gihe ariko musanzwe muri kumwe ku rubuga ntamenyesha amakuru bagenzi bawe hama nabo mwakoranye ngaha ku ijwi rya Amerika
ego ndabasaba yuko umwuga musanzwe aho umuntu awukorera akwiye kubandanya awukora neza kuko ni ku nyungu cy'abanyagihugu kandi umuntu kuri abayo kugira ngo asige akoze ikintu cyiza kiruta uko yahasanze nk'uko wabivuze muri cya gifaransa bakore umwuga bashyizemo ingufu kandi bumva yuko bafite icyo bariko baraterera kuko umwuga dukora novuga gute nk'uko bavuga ngo ni ubutegetsi bugira kane ni kumenya yuko bufise ingufu mu guhindura ibintu kandi mu guhindura ibintu ari icyo gisata cyo kumenyesha amakuru kiri mu bihanzwa amaso cyane kiri mu bihanzwa amaso n'abanyagihugu kiri mu bihanzwa amaso na leta ndashima umukuru w'igihugu ko yavuze ati abamenyesha amakuru nibakore abamenyesha amakuru nibaje kugira abamenyesha amakuru nibaronke uburenganzira bwo gukora ibyo bintu yarabihimirije kandi yagiriye ko anahimiriza ko mbere nshashika ngaha aye ko amaradiyo yugururwa ayugawe akugururwa uno munsi hari intambwe imaze kuboneka ku maradiyo amwamwe nka za Bonesha za BBC hasigaye ijwi rya Amerika rero kumbure ku ijwi rya Amerika naryo burya iyo abantu batase ari babiri hariho kugira ngo basubize hamwe umwe wese kuko hari icyo baba batahurije ko barinze batatu barinze bavuga ati aha turahagaritse ngaha ibyo twara dukorana tubihagarikiye ngaha niko babwira abasore gusubira guhura no gusubira gukorana umwe wese hari icyo avuga ati basi jewe iki naho ntagitahuye cyane aho nagikozemo amakosa cyane aho wowe wambwiye ko kimeze uku ndagihebye nanjye sahuriza basi iki ndagihebye kugira ngo bahurize hagati basubire babandanye nibyo mbona no ku ijwi rya Amerika na leta y'u Burundi ko buri umwe wese ari icyo ategeza ngo iki turagihebye ubona bati turagihebye kugira ngo izishe kubandanya ku nyungu z'abatwumviriza ku nyungu z'abanyagihugu nk'uko Bosco yari ahejeje kubivuga ego twifurize ijwi rya Amerika twifurize abamenyeshamakuru ijwi rya Amerika twifurize yubire nziza abakorera mu gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda
radiyo ijwi rya Amerika imaze imyaka myinshi ibiri itanu iduha amakuru n'ibiganiro byiza cyane radiyo ijwi rya Amerika imaze imyaka myinshi ibiri itanu iduha amakuru ganiro kiza cyane iye muze dukunde ijwi rya Amerika tuburishe yubire nziza abakozi radiyo yacu tukunda radiyo ijwi rya Amerika tuburishe yubire nziza abakozi
twese dukunda ijwi rya Amerika uko muduha ibiganiro byo kuma twese dutembere nkunda ijwi rya Amerika
nuko rero Diane Ndonse wakoze cyane kwitaba uno mutumire bw'ijuru rya Amerika twifurize isabukuru nziza ntitubwikorana ariko tuba ijuru rya Amerika nta uzorihungira ni gwawe ni gwacu ni abanyagihugu bacu wakoze kwitaba muri isanga rino munsi
ego murakoze namwe kandi murakoze kunyumvira ko ku radio yanje gwanyu ariyo gwanje nanjye nifatanije namwe guhimbaza iyubire
ego Jean Bosco ndarinze nawe wakoze kudukumbuza ijuru ryawe no kuri kumbuza abamenyeshama abanyagihugu batandukanye wakoze kwana natwe muri isanga y'uno munsi tukizera yuko vuba bugiye guca tukongera gusubira kukumva ku munsi nkuko twahoze
ego Diane munakoze cyane ariko naganda myinshi yuko muri kano kanya si, no, aho sanwa fashi wundi murongo nuba gifashe nyindi zira atariyo kumenyesha amakuru ngira ngo tudoza turahurira mu biganiro nk'ibi tuganira mu nkumbuye ariko ubu ndi ahandi mu bindi na cyane cyane bijyanye n'iby'ubutabazi
hariho akantu wagagarutse ko cyane abakunzi b'ijuru rya Amerika barahava banshavuye ntagenda kuba DJ vyo rimwe kuko bahava bibaza ati mbasha ntituzosura ku murongo abari guverinore yabaye iki
ubuya muri kino gihe nafashe intumbero ubundiko ndakorera mu mashyirahamwe yagejwe ndi mishyiraha ndi muri rimwe mu mashyirahamwe akora mu Burundi asanzwe akora ibijyanye no kugarukira ku bahuye n'ibiza
ego tuzokwinginga urongozi bw'ijuru rya Amerika nitwongera kugurura kugira ngo ntitugutakaze tukugarukane abandi twifurije isabukuru nziza n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bo muri isabukuru n'igwanyu hama abakozi b'ijuru rya Amerika ngaha Washington DC abadukorera bari mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye namwe bwe turi kumwe namwe bwe ariko by'umwihariko turashimye cyane gusa amenyesha makuru bacu kuri ino nshuro bakatagishora kumvikana kubera ibibazo biri hagati ya Leta y'u Burundi n'ijuru rya Amerika tubabwira ko bakumbuye namwe bwe kandi vuba twiteguye kuzongera gukorana namwe bwe niyo icuka cyari cavaho intambamye zikavaho aho harimo ba Jean Claude Nshimirimana Moise Misago Fidelite Ishatse Alive Iradukunda Fidel d'Antoine Sabimana Christine Munezero Jérôme Niyonziba Raissa Liliane Inamahoro mwese ku ntererano mwagiye muraterera ijuru rya Amerika mu biganiro byacu bitandukanye mwarakoze cyane gose twizera yuko n'ibihe byongera kuba byiza tuzongera kuba turi kumwe nk'uruganda rw'ijuru rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda akantu gare duce dusoza mu isanga y'ino munsi dushimire mwe bimwe duteza amatwi kuri micro mari kumenaje we Diana ni nahaje ku izina rya bagenzi banje bose ndabike abantu ndayifuriza kwandanya muranigwa no kubandanya mu ryoherwa n'utende rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko mutwumvamwo aho muherereye isabukuru nziza kandi icuti zacu
Kunda ijwi rya Amerika kulishika na kure ibibazo n'igihumbiro byacu ijwi rya Amerika urarenze utagukunda yo kundiki ijwi rya Amerika urarenze utagukunda yo kundiki ayindi radiyo numiriza uretse radiyo ijwi rya Amerika
America nitishimwa uno munsi kuba ari kwije imyaka 25 twifatanije nayo ni yubire nsisa ni byishimo cyane nk'abaririmbyi mu mahanga itugira ikaduha ijambo aho turi waba ufite ibibazo bitandukanye impunzi ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije uno munsi ni byishimo cyane kuba dukwije imyaka 25 tuyumva reka duselebure twese tuvuga ati yubire nziza